Ири, не звидя Америк. Ubu ni wa mwanya ku ijwi rya Amerika uri bashikiriza ikiganiro muri sanga mwumviriza iminsi yose igihe cy'isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi n'ikigani mu Rwanda muri kumwe na Fidel Niyongabo kubw'icegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe iterambere ku isi PNUD cyasohotse mu ntango z'indwi irangiye. Burundi uri mu bihugu bitanu bya mbere bikenye ku isi mu gihe Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi. Ni mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye cyegeranyo cishira hamwe PNUD cyatsose mu ndwi iheze kucokorwa kugira Burundi bushobore gutera imbere mu gihe muri cyo cegeranyo Burundi bwashizwe mu bihugu bitanu bikenye kurusha ibindi ku isi. Kaze mwese mu kiganiro cacu, yamara tubanze dutega amatwi inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroge Wirikaneza ivuga kuri ico cegeranyo cishira hamwe PNUD.
Ico cegeranyo c'igisata cawo ni kijeje uterambere ku isi PNUD cerekana ko myaka 25 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya PNUD kuva mu 1990 vyama vyisunga ibintu bitari bike, harimwo amafaranga abantu binjiza ku mwaka ku mwaka, urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba PNUD bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu vyagezweko n'ivyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka ku mwaka, nk'uko abahinga mu vyerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza, umuhinga wa PNUD ku rwego rw'u Burundi, asigura ko iki gihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi nk'abantu bakenye cyane ivyigwa biheruka virekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere mu vyerekeye amagara y'abavyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma vyerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacari inyuma.
Kugira ngo Burundi buve inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi n'ubikora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kurabitira mbere giwe. Iyo raporo iravuga yuko ufite guteza imbere ya demokrasi, societe civile igatera imbere, kwishobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishira imbere mbwa biciriye mu biganiro amapolitike yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu gifaransa, cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose, akaba amapolitiki atumya umuntu yitanga ibyo byose cyakamenya ingene avyifatamo bibaye indagurika vyiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi, ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata vyinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazema na muntu ubutungane, guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi, abantu bose baronke kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa, leta ihamagara yaberwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement,
Agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashyirahamwe yigenga abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabi ya poro kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma habiterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza Rushemeza na waragaruka kukindi kintu nyamukuru afata ingingo bakuye kwihutira
Icambere nukugira ama politike yegereye abakenye gusumba abandi Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo tukamenya abari bo hama imigambi ikaca cane cane imigambi itera imbere ihera kuri abo abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu botera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma guma bibandanya bakinjira mu marezo mu masirku y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashira hamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya pinuide cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yume mu Gifaransa icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana c'abakire bahebuje biziziye ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Turashimiye mugenzi wacu Eroje Wiri Kaneza mu kiganiro rero muri sanga tubafitiye muri iki gitondo twatumiye Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama twarondeye ku ruhande rwa leta Christian Kwizera umwunganizi w'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega yamara yatangaje ko adashaka kugira icyo avuze kuri iyo raporo kubera atayisomye ko kubera izo mvu adafise amakuru yose ahagije kugira agire icyo avuze kuri iyo raporo tutarandiraniye Faustin Ndikumana wiriwe Faustin uranyuva
ndabumva cyane
urabye ibiri muri iyo raporo kuvyerekeye Burundi ubibona gute
ibyerekeye Burundi barerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu bya nyuma bikenye ku isi mu bice byinshi urazi ingene umunyagihugu aronka uburyo urazi bijya bintu bya communauté monétaire umwimbuka umunyagihugu ukaraba ibyo bita infrastructure umunyagihugu ashobora gukenera ibyerekeye gufungura hari ndetse hari abashaka bakaraba n'ibya taux d'urbanisation mbe n'abanyagihugu bangahe baba mu gisagara bita ko bari mu majambere agiye kubaho mu gisagara na babandi banyarucari bakiri mu Kirundi hamwe twibacu tuyita ngo mu rutoke ingene abantu bagwara agashomera ingene kangana iby'ibiciro ingene biduga ingene biba byifashe kugira umunyagihugu ashobore kuronka icagura hariho n'ibindi remu nyuma iyo umuntu ayikarabira abakorabaga n'abakaraba n'ico bita amasoko atatu ahambaye mu gihugu mbega abanyagihugu kuri marche du travail bashobora kuronka ubuzi bangana gute kubera bifitiye ubushobozi mbega mu gihugu abantu bashobora kugira ibyo bagurira ku isoko bashobora kuja gusuma ku masoko bangana gute kuko hari nk'abantu ushobora kuvuga bati bamenyereye kurya ibyo barimye hajya muhira mbe iyo bitabonetse abashobora kuja ku isoko kugura ikintu bangana gute mbega abashobora kuronka ingurane aha na hariya mu ibanki iyo baronse ubukene bangana gute muri rusange ivyo rero bifatiwe ko niho ucubona ngene igihugu kiriya kiba kiri inyuma cyane ive uko tubibona twe dusanzwe tubizi ko twe tubikurikiranira hafi cyane ibyegano byama byasohotse n'ejo bundi harasohotse ikindi cerekane iyinjira ry'u Burundi muri aha kare ka East African Community urabona ko igihugu cy'u Burundi cyo cyanyuma kiri inyuma ya byose urabye muri aka karere urabona kandi bagati abarundi babiri kuri batatu ko ari mu bukene ntangire nuko ko ari 67 ku ijana y'abarundi gushika no munsi mugabo ni mbere ko tugira CSRPA ya mbere ndabyibuka muri za 2076 babonye ko abarundi babiri kuri batatu so asadisi purusa bari mu bukene ntangire urumva rero mu Burundi nta ciyongera urabinge abantu biyongera ninge numwimbu w'igihugu biyongera ko birarabwa ko cyane kwa tusanga ibiro ntivaho biri amuhacugenda ukarabana harya kuntu ndaje bita isindi imwe abarundi uko bishobesho n'uburimyi n'ubworozi ugasanga aragabanutse cyane ubafata kwa 0 hektare ku munyagihugu ni hato cyane harombe n'abantu bashaka 30% y'abarundi badafite aho barima urumva rero ni ibintu byinshi rero byafatiwe ko rero utavyerekana ko igihugu cyo kigifikira inyuma cyane
urabye
ngiye kugatwayaga ko muri iki kiganiro
leta y'u Burundi ifatiye kuri iyo raporo imenyesha ko ibitegiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza ingufu mu kuyisahiriza mu migambi iterambere no kugwanya ubukene ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwahamagariye imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashirahamwe yigenga bikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabo iyi raporo kuyigira iyabo kugira bitume bitume haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza mu byakira gute uko leta yabivuze kuri raporo
ije bwe ndavyakira no vuga yuko ngira rukwero kwitamaza kugira gute tumaze kwicara kenshi dutegura imigambi tuja hamwe twerekana ivyo kugwa ndetse turafite na cyagitabo yita vision 2025 ni gitabo cerekana inkingi umunani twofatira ko kugira iterambere z'u Burundi riboneke izo nkingi umunani ziragaragara hariho naho tukaza kugera mu bijanye n'umwimbo ku munyagihugu ingene igihugu coba gisa kandi ibyo twatuza kwa twashyika mu 2025 icyo gitabo twaje gucugurura mu bukeye abategetsi bwo pariho bari kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganje abashinga amateka abaserukira igihugu byabo abaserukira amashyirahamwe yigenga ariho bari jewe niho narindi uwo munsi mugabo rero kubera ibyo bitabo amareforme n'izo nkingi iba zirimo bisaba amahinduka y'ingendo kuri aba n'abari ugasusanga n'abarundi benshi ntibashaka guhindura ingendo kugira iyo migambi tuyishyire mu ngiro ugasusanga no kugira evaluation ibyigera biba niyo evaluation bizo verifizenge nk'ubu ntirikiraba ugasusanga rero abantu batagaragaje guhindura ingendo kugira ibyo bintu twandika bidusaba kigoro kugira mu maseriteri kanaka tuvavanure n'ingendo zimwe zimwe none tuje kubona iyo tuja rero turi mwene twuhashika nicyo gituma rero mvuga nti ntitwokwirwa turandika ibindi je nibaze tugene turere ndabereke dusome ibyo twandize kushiko turayo ko ahubwo biduhinduza ingendo kugira dushikire iterambere abandi bashiko barashika kuko birashoboka.
Reka dukubitire ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko badutera akamo turafise Diodone. Diodone uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Bene Kabizimana ahamagaye ndi reka tubyihoze muri uno mwanya wako kumva z'umutekano bimwe bimwe.
Ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza?
Bene icyumviro ibibazo nta nicyo twabironkere.
Utangi icyo cyumviro?
Ndakunda kuvuga ikintu kimwe. U Burundi n'ibihugu bimwe byo muri Afurika dufite ikibazo kimwe, ntituzi iyo tugomba kuja. Kuko abarongozi b'iwacu muri ino minsi bigaragara ko batarongorera abanyagihugu birongorera abo nyene. Muri make baratwara, ntibarongora baratwara. Hanyuma rero icyo nagomba kuvuga kuri icyo nibyo baravuze mu vision 2025 mugasubiye kuraba aho byari bigeze icyo gihe babivuga uno munsi twasubiye inyuma yaho kandi imyaka turiko turaraba imyaka yageze kuko hasigaye imyaka umunani uwo waheze hasigaye imyaka umunani none mu myaka umunani tuzokora ibintu tutakoze imyaka 18 ahubwo mbere 20 urumva n'ikibazo
murakoze
rero novuga kuri abo bavuga ngo ibitigiri leta niyo igomba ibikoreshe mu gusaba ifashanyo. None mbeho tugomba gusaba ifashanyo aho twari tugeze burya turabona aho tugeze uno munsi dufatiye ko twari turi nimba tutahabona cyangwa nimba tuhabona igikene gukorwa n'ikihe muri uno munsi.
Murakoze ku cyumviro cyanyu.
Muntenyere gasoko sindaheza
mutere muheraheza.
Yego reka ngerageze kuvunagura. Rero njye navuga ikintu kimwe, ikibazo cyatumye tugera aho turi uno munsi ntikiri hatorerwa umuti kandi kidatorewe umuti ntidushobora gutera indi ntambwe tuje imbere kuko nubundi imigozi tuboha turacyayifite mu maguru ndatse bandi twibohora imigozi tuboha hanyuma tubone gutera ntambwe tuje imbere.
Murakoze. Dufite kandi ku telefone Blaise. Blaise, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Marius Blaise Niyongeko.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ufise akabazo canke intererano?
Ndafise intererano gatoyi n'akabazo ndakubaza umutumire. Nkuko mwabivuze Uburundi n'ukuri nanjye ndabona yuko dukenye cyane kandi turakenye mbere gusumbani nuko mubibona muri ibyo byegeranyo by'ayo mashyirahamwe kubera ayo mashyirahamwe aza kutwereka ikintu mwayene urumva n'abari hasi birabaduza burya mu Burundi twe turakunda kuvuga yuko dukenye ubundi bo barakunda kuvuga yuko Burundi bukenye ariko twebwe mu Burundi kubera dufise intwari itariyo abategetsi batari bo bikunda hariho bamwe batunze n'abandi bakenye ku rugero mbere n'ayo mashyirahamwe atokubaka kuvuga hamwe nk'ubuye babivuze abategetsi b'Ubujumbura nk'ubu baca bavuga ati wewe kabisa ukwiye gupfungwa cyangwa ukishwa kubera hariho ubukene abantu badashobora kuvuga hariho ubukene burenze umuntu ashobora kwirirwa atariye agasaba hamwe hajye muri ndabibona nk'amwe isagara cya Gitega hamwe umuntu usanga ari kajya ibintu bijye bari kubakora mu iyarara aba yahirewe kabiza n'ibintu umuntu adashobora kuvuga mu byegeranyo azuja kwereka abandi bantu. Nagomba mbaze umutumire Faustin Ndikumana n'umuntu je nkunda cyane kandi aravuga icyiyumviro mu bisanzwe adaciye hirya no hino nagomba ndamusabe azuza arashikira aba banyagihugu aba bategetsi bacu bitabene gihugu kandi atari navyo hariho abene gihugu bashika nk'ibice nka 0.5% nibo bene gihugu nibo bafise igihugu nibo bari hejuru nibo gihugu cikoreye natwe tukaba twikoreye igihugu aha niba dakora ikaranyumba wewe arahora mu banyagihugu
bose muduge ku ijambo muwaze ico kibazo
ndamusaba rero yego ndiko ndamusaba sino kumubaza kuko ntanyishi nawe nafise kuko nawe ntabyashoboye hariho ababishoboye niko badashaka kubikora ndiko ndamwereka yuko yoza arasigurira abanyagihugu bakazoza barahindura intwaro kubera intwaro niyo ihindura byose ubukene twabutanguye iyo ndibuka muri
reka bishure murangize
muri 2005 ikiro cy'isukari cyari ku 750 namba ntihenda araza kunkosora namba nihenze ndaza arabitwikirana uno munsi uronka mu gapapuro ikinyiko n'ikiro ntushobora kukironka naho wowe ushaka kugira ku 10,000 ntiwo kiro ndamusaba rero ko yoza arahimiriza abanyagihugu akabereka yuko ibintu byose biva ku butegetsi bakamenya ingene bahindura ubutegetsi
reka bishure mu mwishure Faustin
wavuze Dieudonné yavuze ibyerekeye vision leadership yasezeye n'ubushikizi iciyumviro ico nagishikirije ubwa mbere yuko harya ibijanye n'ubukene kuva mu gihugu bihera ku mugambi imigambi itomoye abajejwe intwaro abajejwe politiki abazize ko na kigoro bagira kugira bayishyirihe mu ngiro n'ingene bahindura ingendo bonyene kubijanye n'iyo migambi ugirije mu ingiro n'ingendo bahinduza ingendo abandi banyagihugu kugira ibyo biterambere bishobore kuboneka uravye rero aha mu Burundi nk'ibyo bya Vervezo birahari mugabo kenshi n'ibitabo cyo bigenda bikaryama ugasanga abategetsi rero iyo utari kuratwarira ku migambi wevariwa ku munsi ku munsi ibintu ntibishobora gutera imbere uko byifuza kuko utegereza kubyevariwa niyo ngorane dufite n'ubu ejo bundi baravuze ngo icegeranyo gisohotse ngo bagira bategure ngo umugambi ngo w'imingo w'imyaka 10 ngo mu politiki de development di Burundi ngo sur 10 uko yarasiri hehe n'imigambi twahorana yari kubarayivariwe ugira utegure iyindi ngo imyaka 10 hera muri 2010 muri 2017 tubishikana muri 2027 2025 muri kurabwa ingene aho bananiriwe
donc harabuze coherence muri rusangi abandi bariko bariko barashikako ituma ni uri kurategura ry'amafaranga y'umwaka ku mwaka ku mwaka leta ikoresha ibyo yita rwa de finance ijya ni igufasha gucubona ati mbega mahera ndayashyira hehe ndavye imigambi za gushikako yudakora ibyo ry'amafaranga cakoreshwa nabi ataye valuation ori kintu coze uburyo ubwa afrika warabye neza ushaka gushika no mu muryango niko bimeze ayo warosora avuga ati nshaka gushika hanze akugira ibutike jahuguriye inka nshaka kugira iki ibyo rutabipanga neza urumva naho bishobora gushika aho rero niho nagira ngaruke kuri icyo kintu ndagishimangira bikomeye hanyuma Blaise nawe aravuga ati birava ku ntwacu bikagira gute icyo tubwira abanyagihugu nuko abanyagihugu bagihendwa cyane n'ababarongoye ugasanga bajana mu bintu bitagira mvura bya moko bya politiki nagira mbira barundi nyimba banyu nta ngorane uzamoko na politiki ziha ingorane ubihari nuko abategetsi bamenya yuko babwiriza gukura abarundi muri ubu bukene bakabereka imigambi itomoye umunyepolitike rero ngubu tumusaba gutahura ibyo bintu akamenya n'inzira yo bikoramo hanyuma izinya za politiki bakazivamwo uko kenshi usanga ziteba kubera zifatira ku nyungu zabo n'ibirimo usanga bihari mu wundi n'abanyagihugu bakaba ariko barabyuhukamwo hari hageze igihe uburundi tugira tuti dukorera politike ku matora cyangwa ituravye iby'iterambere niyo dushaka gushika
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone Aroni. Aroni uratwumva? Alo?
Ndabumva.
Ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Ni Duhayimana ndi mu ntara ya Muyinga mu Gashyoho.
Mu Burundi?
Mu ntara ya Muyinga mu Gashyoho.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni icyumviro nterera. Ubiravye kubijyanye n'ubwo n'ibyo byo kubyubukene. Uravye imyaka batanguye kuvuga uko Burundi bukenye. Ni imyaka itari mike. Umuntu w'umunyagihugu mutoya atayibaza mbega. Iyo myaka kuva batuvuga ko Burundi bukenye abarongozi baba bakoze iki ukabyumvira ugasanga ni ibintu bisize ubwenge kubera si ukuvuga ngo babitanguye vuba bitanguye kubivuga kuri vuba cyangwa ubukene buje vuba n'ubu ntibyahamye ariko ubwiye kuraba kuri ruhande ngo tusanga abategetsi bobo ubwo bukene umengo ntibubashyikira umunyagihugu mutoya w'iminsi yose niwe yama agira iti niwe yama bwa bukene bwashyikiriye ibyo rero bikababaza abantu kandi ikintu kinini yatumaze kubona gituma ubwo bukene buguma buhari ni ikintu kijyanye n'igiturire usanga abo bategetsi igiturire cyane cyane cyazingamitse imifuko yabo iminsi yose ugomba ibintu nk'ibyo nta kuntu ubukene bwokwigera buboho kandi nta kuntu buzo kwigera bubaho mu gihe abategetsi bacu bo baguma barongerera inyungu zabo
urakoze
umunyagihugu muto
urafite ikibazo okay baza
icyo kibazo cy'ubukene ntikizokubwira kivaho mu gihe abo twatoye indongozi zacu zizoba zikorera zonyine zidakorera abanyagihugu babahaye ku butegetsi
urakoze turafise kandi Gordien uratwumva
ndabumva neza cyane
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
irindi zina ni Kwatimana Gordien nkamamagaye ndi ngaho ikarusi aho bita mu gitaramuka
ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro uterera
bo nikibazo ntagomba mbati umutumiye
mumubaze
ubwambere nabanje kumuramutsa nkaca ndamubaza ati ndekubwiwe kugira Uburundi buve mu bihugu bya mbere bikenye ku isi cyogenda gute murakoze nicyo kibazo nari mfise
murakoze mumwishure Faustin
ubwambere Aaron yashikirije nyine iby'ubukene avuga yuko ari bwinshi iki kandi nibyo uraze nk'ejo bundi mu kiganiro cyasobe na Istebu turetse ibirongo bya babiri kuri batatu ni ukuvuga neza yuko berekanye ko intara nyinshi mu Burundi zo za Ruyigiza za Karusi usanga todo pobrete monetaire yabanyagihugu irenga hafi 80% ni ukuvuga abanyagihugu bakena cyane bataronka amahera abaca mu minwe ururavye uno munsi n'abanyagihugu bake bariko baranyumiriza ni bake badasanga bari obije yo kujya gusuma ku isoko kugira bakwize ibishobora gutunga umuryango n'abana babo baje ku ishuri none uwo munyagihugu adahemba muri leta adashobora kwaka ideni hehe muri leta badonkende kubera canke ahandi ari hariya inzara yate ntashobore kurya ashobora ku isoko umva zozana ruha mahera jana ku isoko gutivuye pauvreté monétaire niyo yanzara riri ziruka sanga abantu bikuvye kubera ata politique y'ubwiza ubwo buzirikira tuma bwogwirira amanyagihugu noneho n'utari natabironse kurima agatonda hana karonka kazi bakamuhemba bitatu bine ku munsi akaza agenda gusuma uko mudanda zarashora kugenda kavye importa kabikura no hanze niyo repo vite monetaire twamaze ko turavuga yibonekeza cyane ugasanga amafaranga nahagira mu gihe bitamase monetaire agumira muri abanyabujumbura ngabategetse hejuru bagabanga ugasanga ntari karakwira neza mu banyagihugu baruguru ivyo rero niko ariko rero se hagaruka akavuga ati kururi bwamwe bukenye ibihugu ego bikenye arishira muri rusangi mugabo hari vyimonogoza gusumba ibindi na umva ngo muri afrike bibi yo mu bugarwa bwa Sahara ngo barakenye imbwa abantu barakena ntibasumbana ubukene Burundi re ubukene bwo mu Burundi buri monogoza cyane ndagira namwe yuko nko muri za 90 baravinge na Burundi bafungura ningene babaho ningene abana baca ku ishuri muri za 90 guhera muri za 80 nibindi abarundi bari bakenye baharuka kuri 30% abarundi bakenye mugura no baharurwa hafi 70% byaranyuranye rero urumva ni gwira ryabo ibigambi datomoye abanye politike baguma biyumvira inyungu zabo hanyuma Gorda avuga ati ndega hukugwa iki ikintu cyokogwa na mwishure Gordie ni nufatira ku nzira zitanu zikomeye ubwa mbere turetse yuko izingwane za politike zibanza guhera kenshi kuko abanyepolitike mu gihugu iyo bagumye mu ndyane kenshi baca batuma abanyagihugu inguvu zabo zitaka ica kabiri tuca twibuka ubutunzi kama dufisi ni bwinshi cyane uburabye Burundi muri bigo bya East African Community turi mu bigo bya mifite ubutunzi kama bwinshi urabye imvura ingene igwa amazi biyaga bya Tanganyika ibiyaya dufite ubutunzi bwinshi mugabo budupfuye ku itakabire yo kuzitwa cumi zakata kuzina ngiye dutunganya imigambi imigambi ijana vuze rero yabwije tukamenya yuko idufasha guhindura niyo dushaka kuja tuhatumenya abo dushyiramo mu gukora iyo migambi barabishoboye ndega ntidupfa gutora abo tubonye bose kubera icyo dupfana kugira tubahereze ubudatu ari kubaramarira abanyagihugu hari icyo bita kurondera uburyo hagati mu gihugu kurondera uburyo hanze ibuburyo n'abandi bihugu bikura hanze
reka tubandanye
yerekeye igiturire igiturire kirazingamitse cyane cyane amatunzi anyurudwa amatungo anyurudwa ingene igiturire hejuru gituma inzego zitakuma zikora neza ngo zikora amareforma akwiye yigeze kubivuga hanyuma tukamenya tuti mbega bikorera utwabo ba sekiteri privé bikorera utwabo turabashyigikira uko abikorera utwabo iyo bagwiriye niho abanyagihugu ariko barava mu bukene buke bari mu tudeni udukredi uwo muyaga nk'ubukaboneka kugira abagire icyo bimariye niyo izo politiki zikaja mu ngiro
reka tubandanye
ibyo bitariko biraja hamwe ngo bifatane najyana mubwire yuko ingorane ziguma ari nyinshi.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dofise wita Democrate aduteye akamo Democrate watubwira izina ryawe ry'ukuri niba utabitumwe n'imvo z'umutekano ukatubwira naho uri.
Yewe ni kwa Democrate wa mahoro nk'abandi mu gihugu cy'uburu.
Mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano?
Nagomba baze ikibazo uwo mutumire.
Alo? Alo? Wasubira ukabaza kuko hari haciyemo telefone murongo wawe ntiwari umeze neza.
Ye nagomba mbaze uwo mutumire. None ubu niho bakibona yuko igihugu cy'u Burundi gikenye icyo cyegeranyo bagiye kugikorera ko. Ikindi kibazo nagomba se n'umubazo none ko ku minsi ya gatandatu nama mbona biyamiriza amakungu yo dufashike bakavuga yuko Burundi bwikwije
reka bishure
baba barondere aro
nyarutsa abishure
none eske baba barondere neza umunyagihugu cyane intererano nayo icyo mbona gikwiye mu Burundi nuko igihugu cy'u Burundi gituma tujya mu bukene nk'ubu n'injyane za politiki idahera abategetsi oriyo kwicana bakaja hamwe ngo baganire umwe wese aguma atera yironderere inyungu ziwe
reka bishure
oya ninge mbandanye interano yanjye gatoya
unyarutse ko dufite abantu benshi baturindiye bari ku murongo
yewe mbona yuko bose bo kwicana bakaganira kuko ndazi yuko abo bose banka kuganira yuko n'isho sarabakinisu kandi waje mu isengero imisi yose nibuke igisabisho w'amavuga imisi yose mu isengero cha dawe tese ahantu bavuga bati urekurira abantu giye nabi niba rekuriranire umunyagihugu arikwa mu mporera
reka
barabe yuko nino shomaji mu gihugu cy'u Burundi yogabanuka
reka bishure Faustin
aro
oui reka bishure reka Faustin abishure ya Faustin
ego yavuga ati igihugu cy'u Burundi cyamenye Kenya ego cyari cyaje gikenye mugabo ubukene sakamano aro nibihugu byari bikenye gusumba Burundi mugabo imaze gushaka kwiterambere biteye ubwo nama ndiko nderekana igihugu cha iri Maurice ndiko ndabwira abanyagihugu mu manama ngirisha kingana na province ya Gitega atabutunzi kama gifise gifise ubugaragwa ni ngira namabuye mugabo cimbura ibintu incuro 10 y'u Burundi bwimbura nisuka rusanga bimbura nk'amatoni amajana amatoni ibihumbi amajana atandatu aha mu Burundi tucibura amatoni mu 200 ico gihugu na province Gitega urumva rero ibyo kuvuga ati ubundi urashobora kuva bugashika ku ntumbero nziza birashoboka aho nibihugu biriko birabikora kudusumvya kandi twari tubisumvya ico no kwita ico no kwita ubutunzi kama noneho yavuze ati n'ibyo zane za politique izane za politique turazigaruka ko nyene kuko bituma ibihugu byiguma byitwa ko biri fragile urabona nka raporo iheruka gusohoka ejo muri tugeze kuvuga irerekana nko muri bihugu bya Afrika yo hagati ibihugu 11 bya CEAC barerekana yuko u Burundi Centrafrica na Republika Demokratike di Congo ari byo bihugu bita ko biri fragile bifite ingwane za politiki ndyane twagenda muri South African Community bagatazwa kwa u Burundi na South Sudan urumva abanye politike nyene bavunye ku nyungu zabo iyo ni nakaga abanye politike batarumva vision yo gukorera ibihugu byabo bagatekanirwa bakumva ko bakunda abanyagi kwabwira bashikane ku iterambere ikindi rero nuko uvuga ati yavuze ngo bidaza gashomi rive mu gihugu ibitayiva mu gihugu kuko igihe abantu barikora abanyagi bamaze kubashira ku ntumbero na bwa butunzi kama ufise igihugu cy'u Burundi cyoshora kuva mu bukene kikexporta ibintu byinshi nagenda kubwira ko ejo bundi higeze kuza umudaga ariko araraba amazi dufite asanga u Burundi ufite potensiyeli ya megawati yuko y'ibijanye n'umuyagankuba ushika 1700 megawati nama megawati amajana atatu dushobora guca twexport ubwo nyine mugabe yumvire n'ubu turacari ku megawati 40
reka
tugasanga umuyagankuba nitugira we iryo terambere izoboneka gute uwo muyagankuba atawuhari
reka tubandanye
hanyuma ryo kuba ngo siko tuma twiyamiriza abo dufashije nta gihugu na kimwe uwo mutegetsi aba ariko aravuga n'ubu jeraho twuhwa n'umubwira ni uri kurabesha igihe uva ku Burundi ukura muri ubu bukene kuri ubu buryo bwo mu Burundi nyine
reka tubandanye ikiganiro
amahera ategeza kuva hasi n'ibindi bihugu gushika uno munsi bikomakomeye hariho n'ibihugu bifashe u Burundi jewe nzi mugabo nabyo bigeze mu makungu usanga biri kwiruka yandi mahera ku bindi bihugu
reka tubandanye ikiganiro
kuza tukagira rero kuvuga ngo turikwije imodoka zose bagenderamwo ziva hanze ari ama Mercedes n'ibiki ibitoro biva hanze amakosime yose bambaye ava hanze ibyo yakoresha byose biva hanze hanyuma kubera ayo mayi ntandase bashitanye n'ibindi ugacuvuga ngo turikwije kandi umunyagihugu hari cyabuze utamwimwe
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone Maxime uratwumva
yego ndabumva
uwo tubwira irindi zina nabuhamagaye uri ukatubwira nimba ushaka kubaza ikibazo
cyangwa herera Maxime aho ndi mu Burundi muyinga
mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
yego sise ikibazo ni cyumviro
mu nyarutse
nagira mbaze nyakubaho umutumire Faustin Ndikumana nk'umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu mu bijyanye n'ubutunzi ikintu bamaze gukora cyane gufasha leta kugira ngo bivemo mino krize tuve mino krize turimo ibintu by'ubutunzi wanashaka n'ibya politiki cyo bari ikihe kuko umu ekonomiste nibaza ko nyine ababaye ngaho kugira ngo akebure leta mu bintu byo niba bitagenda neza kugira ngo ibintu bije ku murongo ikiri nagiranda mu baze gatonyi ikintu cy'uko najyana mu seko yogerageza azaratanga iyo ntuze nizongabera noziwa fisa ku miyozi sarikanya mu bandi bantu b'abajene kuko arafise brema ibyumviro birashe muri ariko aramwomereza nsanga nyinda ari mu economist adateye amazi ariko nawe vuga mu kinindi ko tukunda kuvuga
reka bishure mu mwishure first muri make
cyiza cyane ati doteri kindi ndabiterera kuko amanama menshi akogwa yamari hondi izo za vizo veri venise kama sere pari karategu ugwa na amari hondi nisi yose na mandeko na girizegiranyo bibere kaneza aho batara ibyo batarashira mu ngiro n'igituba batabishize mu ngiro ubu rero harakene uzo bada tuti mbega muboshwe niki ubu tukivuga turabagira abanyagihugu none namwe bafashe kubaza abategetsana hana hariya kugira abantu bamenye ibikorwa ikintu cambere kibuze muri iki gihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu menshi usanga batazi ibyategereza gukogwa kugira iterambere riboneke imigambi leta yishinze kugira iterambere ngo bayimenye bayitosore babazere tatwigejeje aho rero twe twamaturi mu ngiro ya mbere kuko nibuka ni munsi vizo ya vizo 2025 ishikirizwa mu bukeyi niho narinde yanaratembereye n'ivyumviro byinshi yo kugira inkene vyokwa kugira iterambere cyo risasagara nabaraho barabishimye nabari ngaha n'umukuru w'igihugu yarahwe niho yarari yarabishimye cyane urumva rwo kene kuvuga tuti ubu vyoja mu ngiro gute ibindi naho rero idavuze ngo kubipataja n'ugwaruka n'ukuri jewe nzobipataja n'ugwaruka ko ubwenge mfise ni igihugu cy'ubundi cyanyigishije nico gituma igihugu cy'ubundi ndagikunda kandi ndacama hafi ibu ubwenge mfise mu miza tuzobukwiragiza mu gwaruka kugira tubereke neza ibintu bikenewe mu gihugu kugira dufashe igihugu cyacu kironke iteka kuko n'ukuri ubutunzi kamwe Burundi bufise ni kirenga ubu rero turakene kuzogira izo planification nizo zintu zebwira tubafashe kugira natwe dusubire kwiteka.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dufise Eugene. Eugene, uratumva?
Ego, ndabumva cyane.
Mwo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Ego, je nitwa Eugene baranderetse.
Muhamagaye muri?
Muhamagaye ni ngambwe isugara cya Bujumbura.
Mufise ikibazo canke icyumvo
mutere? Ego, ni nk'intererano canke se no gukeburana hagati yacu twe abarundi bene wacu.
Mu bice mu majambo magufi.
Ego nagombanze nunganire fote ndi kuri iyo kinavuze vyukuri aha mu gicacu cy'u Burundi tanjya neza moko zihari uretse abanye politike bamwe bamwe bashatse kubigira ubudandazwa nayo ubundi twe dufatanye mu nda abahutu abatutsi n'abatwa tanjya neza za moko ziri mu gicacu cy'u Burundi hanyuma nagomba soze mvuga ati kumbure nimba vyukuri mu gicacu cy'u Burundi dukenye ahakuru nimba dukenye ego sino biharira ariko akenye dukenye mu mitima nshatse kuvuga iki kwa dukwiye kubona ko kuko baracyumvira mu kibindi ngo iyo umuntu avunitse gucumbagira kugira ngo tuzamurane twari dukwiye twebwe nyene kwicara hamwe tukaza turavugana mu runganwe mu gwaruka gubu cyane cyane tugakorera kwa ya migambi nyine icyo bari bamatubwiye kujya mu makoperative kujya hamwe gucyo dufashirwe mu ya migambi mwa ya migambi twe nyine twashize imbere hanyuma twunga twe dufatire mu mugongo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse dukange n'ubuzi muri bene wacu batabuze
ubufite
hama na bene wacu kandi
usanga
imana yawe yezagiye bakaronka umutahe nibaze barafashe bajya abantu bato bato batarazi imiryango n'ibindi gutyo hama yiteze imbere amusize umutahe kumbere nawe azoteze imbere uyundi ubwo ntuko baduteze amashyi ngo tuzofashwa n'ibihugu nitubaze twebwe nyine twibeko tubone yuko ara busanze y'ikintu
nyarutsa murakoze kuri iyo ntererano yanyu radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndakamundo uri kuri 2020
hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
mubandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umutumire wacu Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama turiko tuvuga ku byavuye muri raporo iherutse gusohorwa n'igisata cy'ishyirahamwe ONU kijejwe iterambere PNUD ku bijyanye n'u Burundi aho camenyesheje ko Burundi buri mu bihugu bitanu bikenye kurusha ibindi ku isi. Mwavuze akarorero k'igihugu ca Maurice cashoboye kuva mu bibazo carimwo, cari gifise ibibazo bijanye n'ubukene, bijanye n'ubwoko butandukanye. Kirashobora guhindura ivyo vyimvuro n'ingendo nk'uko mubivuga. Mufatiye ku bindi bihugu byo muri Afrika na cyane cyane Burundi, nikihe mubona ki nikihe kibuze kuko mwavuze ko hari ubutunzi kama hari incabwenge, hariho abantu bafise ivyiyumviro muri make udomye urutoki, nikihe kibazo ubona kuvyerekeye akarere ka Afrika na karere kacu?
Muri rusange ho tuvuze ico bavuze cha leadership politique, cyo kigumaho burya kujya nakubwiye bamaze kuvuga nk'ibihugu bijogajoga fragile, usanga ari bya bihugu bifite ingorane muri leadership politique, hama hari indyane ugasanga ibishobora kuca ku iterambere kabisa rikwiye. Icyo ni cyane. Ikindi rero ni uko ubwo butunzi kama bwacu buca butonana gukoresha kubera iki za ngendo z'igiturire zo kudashyira imbere imigambi twa dushaka gushikako ngo tugerageze nyine tuyishyira mu ngiro. Hanyuma ikindi iyo migambi naho wamayishyize ko abo muyishyira mu ngiro, mbega wowe baza Abarundi bose bari ngaha, yego turafite incabwenge, Abarundi bose ntibiraba ingene mu Burundi incabwenge zikoreshwa, umwe wese ace yiciyumvira ingene incabwenge zikoreshwa, barabe ko tuzirondera, barabe ko mu gutanga akazi tuzirondera kugira tuzihe tuzishyire imbere kugira zidufashe kureforoma ibintu. Iyo rero igiture kiraye usanga imbura kimaze ziduga hejuru, ugasanga nizo ziri harakomande mu bintu kubera batanze igiturire batanze ahantu hariya, ugasanga abantu babishobore ko barigirwa inyuma. Niyo ko karanda hajya igiturire burya igitureke cyita gisubiza inyuma ibintu byose. Nta mu Burundi la corruption iticariwe nta kintu na kimwe gikunda, kuko na reforme nziza kugira zije mu ngiro kenshi bica byanga. Hanyuma urumva rero hariho n'ibijya bindi ariko turavuga tuti naho ejo nari karavuga iterambere ryose ravyo bifatirako, urafatira ku muyaga nkuba, nimba ushaka kugira sarondo kwa Afrika kereke pare umuyaga nkuba urawufatirako, mbega umuntu aronka ideni gute? Nta muntu atera imbere atari kasigira ideni. Ibyo yavuga ngo abantu bahara amadeni, abantu bahana bajya baja mu makoperative ucuruza ukarati, ni bangahe bashobora kuronka ideni muri banke? Ni bangahe bashobora gukora imigambi y'iterambere igafashwa? Hajya tuvuga bati kuva kera tuvuga tuti ntibashinga ibigega byoshigikira urwaruka, ibiraho warazi ntibashinga ibanki yoshigikira uburimyi. Ejo bundi mwarumvise nk'abarimyi ngaha imbo b'umuceri bidoga yuko ibintu byabashikiye baciye babura ingene babyifatamo kubera n'ikigega gishobora gushigikira abarimyi nk'abo. Urumva ibintu byose bya ngombwa bituma twinanata biracyabuze, kandi bikabura rero inguvu zo kugira tubishyire ko zoshobora kuboneka.
Reka tubandanye
waba ingene mu Burundi usanga bimeze uga, kuko iyindi ngwara imaze kuba mu Burundi abantu benshi bari muri politiki ndabisubiremo bategetsi bashaka gukorera leta, bakora amahera muri leta, baca rero baba n'abagwiza atunga abandi.
Reka tubandanye ikiganiro
byose babifata ugatusanga rero secteur privé nikoze neza kuko idahayanwa ngo abantu baronke amaserivisi meza watusanga biguma yiboshye. Icyo rero n'ikindi kintu dutegereza kwicara kugira secteur privé ikomere yoro classe moyenne, icyo bita classe moyenne.
Reka tubandanye ikiganiro dusubire ku bari kwa dutega amatwi badutera akamo kuri telefone. Dufise Elia, uratwumva?
Nabumva neza cyane, mwiriwe neza.
Mwiriwe, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Sengiyumva Elia, ndi muri komine Muha i Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Yego, mfise ikibazo kuko haraheze iminsi kanuwa mutumire uwo mu munyacyubahiro nawe ndamuhaye mwiriwe cyane rwose.
Arabumva, muduge ku kibazo. Alo?
Ufise ubutare mu Burundi gushika naho bavuga yuko hariho ibitoro byinshi banyarutse, rero bahe akazi abanyagihugu bave muri ubwo bukene mu kwimba ubwo butare no gucukura ibyo bitoro kugira tuve muri kano kaga k'ubukene. Zimbabwe abo abajejwe kubitunganya ibyo bikorwa babanze bahagarike kuguma bubaka ibyo bintu, kandi natwe tugowe. Murakoze.
Dufite kandi ku telefone Janvier, uratwumva?
Urumva neza cyane.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Janvier Ntakiruta Imana.
Muhamagaye muri he?
I Bujumbura.
Murafise ikibazo canke intererano?
ikibazo ndagisize ari n'interano kandi
mu bivuge mu majambo avunaguye
yewe ikintu mbona nuko mbona ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi tudakwiye kugira ikintu cyerekeye ubukene mu gihe mbona u Burundi dufise ibintu bikwiye isi yimbuka turafise amazi meza turafise iki byose nta na kimwe tubuzemo mugabo kubera ingorane dufise n'iz'abantu badutwara abantu badutwara mbere y'uko bajya muzeyi mu bintu byo kudutwara nibabanza kuraba nk'iki umuntu aba yarigiye nko ku mashuri aba yarize kugira amenye ukuntu yotwara abantu n'ibintu mbere birimo byerekeye by'ubutunzi bw'igihugu cyacu urabona nk'akarorero urabona hariho nk'igihe nk'umuntu ashobora kumusiga nk'ikintu runaka atanashobora kukirangura neza kubera yuko ataba agifitiye ubumenyi bukwiye iyo rero akagifitiye ubumenyi bukwiye bika bituma cya kintu cyononekara
muduge ku kibazo nacyo mufise
mfate nk'umuntu umuhaye nk'ahantu ntwari ubutunzi dufate nk'isoko nkuru y'Ibujumbura cyangwa n'ahandi agasanga ibyo bintu atari byo afitiye ubumenyi bica bituma byononekara igasha cyangwa akabamo ibindi bintu
mushikirize ikibazo mufise tubisa abandi baturindiye ku mirongo ya telefone muvuga icyo mubaze icyo kibazo n'ingoga
rero ukubwikiho ejembo na yuko bari bakwiye kuzabiraba neza mu byo baba barize n'ibyo baba bagezwe bakaraba ati twebwe ibi twashobora kubimenya nka naka n'umugoronome
reka murakoze murakoze
abantu rero agacatunganya ubutunzi neza bw'igihugu tugatera imbere kandi nzara ntikabe
murakoze turabashimiye murakoze Fosne aho havuga iki
yego bwa mbere ujya yavuze Elias avuga akabara ati arashikiza ngo n'ibyo bintu biguma byubakwa yego n'ubu turabisubiramo ejo bundi igihe bavuze ngo umugambi wa tolerance zero turiko turagira ibya strategi tubiraba byari bihari ari nk'itegeko risaba abantu bose bari mu ntwaro imbere yo kujyayo berekana amatungo yabo bavuyeyo bongera baherekane kugira bareko batakoresha amahera y'abanyagihugu mu kuyasahura iryo tegeko baciye biragibarira nta n'umwe abikurikiza kwereka nta n'umwe abikurikiza umwe wese avuga ati reka nyore ubu turakeneye mu miza kuzobaza abategetsi igituma iyo ngendo bayihevye mu gihe igihugu cy'u Burundi kikuba kiyongera mu bukene sinzi yuko rero bayihevye kugira bobo bagwize amatungo yabo hanyuma igihugu cy'u Burundi kikuma gikenye icyo rero tuzokibaza mu mizi gituma iyo ngendo yasubiye inyuma ifatiye kuri Elias avuze by'ibizo kandi amategeko aranditse neza kuva hejuru gusha kuri bamuzanira abategereza kwerekana neza kugira baze baraba neza yuko batari kubarakoresha uburyo bw'abanyagihugu ubundi wa kabiri avuze ibijyanye na gestion des ressources humaines gestion des ni ukuvuga abahinga bakwiye bijya bihugu bya Japo byose byateye imbere ibyo bihugu ngo bya Chine byande byategeza kurahura ubwenge utegeza kuri abantu babishoboye baba abanyamahanga urabazana bakakwigishiriza abawe utegeza kurondera resources humaines competent nama mbona nk'ari ibihugu byinshi bimaze kuza birafata abantu kweri yo yiri Maurice Karoli ya Tanz namaze kubona ibihugu byinshi bifata abahinga bo muri Maurice bakabizana mu bihugu byabo hariho n'uwahora ari umwengo premier ministre muri iri Maurice bazanye mu Rwanda gutwara ikigo kijanye n'iby'iterambere baravuga bati ibyo wakoze muri iri Maurice ngo ubikore ngaho bitwere
reka tubandanye
ibyo rero mugahere igihe abantu bagumye mu mwijima babona ngo ababanga no kuyaho uwonye wese kubera mwasangiye ibi uri kurabononera umunyagihugu kuko uwo muntu ushinze amabanga umuntu atayashoboye uburenganije umunyagihugu we bidasanzwe ndabona umuntu harayo mabanga
reka tubandanye
ikiganiro mu mahera nyene umunyagihugu yatojwe ibintu bibiri rero umuntu aba yiciye igihugu nuko abantu batarajije ukamutwe ngo babyumve
reka tubandanye ikiganiro umuntu arabye neza ibihugu byateye imbere nk'uko wari kuri abivuga ni ibihugu bitazeye ku mfashanyo zo mu mahanga kuko mu kiringo cyitwa ko kiri imbere mu migambi y'ibyo bihugu y'ugutera imbere byikoze ku matungo bifise n'imigambi irashe bifise kugira bironka mikoro yavyo ivyo bihugu n'abategetsi bavyo ubwavyo niho vyashoboye gutera imbere urafatiye uravye ibihugu vya Afrika bidatera imbere ubona nikihe ubona gikenewe kugira ngo Afrika ive mu bibazo irimo
erega ibyo bavuga ngo bifashanye cyane bikiragenda ibasigurira abarundi cyane nabandi nta gihugu kitaronka amafaranga avuye hanze kwaje yitwa kose muri buki gihugu buraya bugizingurane mu migambi y'isi yose mu ngambara y'isi yose haraba icyo bita Marshall abanyamerika batari bagize ingwano cyane baragize icyo bita Marshall amafaranga yifashanye bajana mu buraya igikenewe ni iki iyo mfashanyo ikora kandi si imfashanyo ntakitiri mu bisanzwe ni ingurane umuntu yaka ingwane kugira kuri migambi y'iterambere muri banki reka ariko tubyumva ibyo babyita imfashanyo kubera hari ibihugu bavuga bati ibihugu ukora we kiva mu ntambara amadeni byaka cyane ideni ryatwe bazori kwishyura igice afite n'amakondisiyo borosha kugira igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umurongo wa telefone umeze nabi uratwumva
arabonetse rero yuko hari ibihugu byinshi amaheraje yatashikira mu mifuko y'abategetsi bavuga ngo cyabagasanga na kozi cyategeza gukora
reka tubandanye
ibihugu byaratsa amahera menshi
reka tubandanye ku murongo reka tubandanye ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Innocent. Innocent uratwumva? Innocent uratwumva?
Ndabumva neza.
Watubwira irindi zina na uhamagaye uri? Watubwira irindi zina na uhamagaye uri?
Irindi zina nitwa Innocent. Nitwa Innocent Jambi.
Muhamagaye muri he?
Ku kibazo mwarimu niho nge nk'abandi mu Rwanda.
Mufise ikibazo?
Ni ikibazo ariko ni nk'igitekerezo ngira ngo byose biri kumwe.
Mubivuge mu majambo magufi.
Ndibaza se buriya impamvu iterambere itazanye nkeka ko n'inguzanyo hari n'iyije wenda mu gihugu mbona hari bamwe mu bayobozi bayikubira noneho ntibabize ngombwa ko bayasaranganya no mu baturage noneho ugasanga noneho harakira bamwe bakeya abandi ugasanga baragumya gukena mbona hari nabyo aribyo bibitera.
Murakoze
ariko noneho alo mbabara gato
munyarutse
ego nagira ngo nyuma y'iki kiganiro mfite andi makuru nshaka kubaha nyuma y'iki kiganiro mwaza kumpamagara kirangiye.
Telefone yanyu turaza kuyigumana ndaza kubahamagara.
Muyigumane mumpamagare ndayabaha.
Murakoze
cyane ntabashimije ijyana.
Murakoze. Ubundi dufise ku telefone ni Ishimwe. Ishimwe uratwumva?
Ego ndabumva.
Mwo tubwirire ndize najyanyu naho muhamagaye muri?
Ku mpamvu z'umutekano sinyaza ko nababwira akagina.
Okay. Mwo mufise icyumviro mutanga canke ikibazo?
Je mfise icyumviro ngomba gushikiriza.
Mukivuge mu majambo make?
Ego mukine yakatubwira ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu ariko dukwiye kuraba eske isukse y'ubukene dufite mu Burundi iva kuki mbere y'uko tworaba ibindi byose hama tukaraba uwo muzi nyine uwo muzi nyamukuru w'ibibazo dufise by'ubukene tukaraba nyine ari bunyine tworandura je rero ndavye ku bukene dufite mu gihugu mbona hanini biva ku kubura ubumwe muri twebwe nyine biva kuri twebwe nyine kuko nta barongozi tubona nitwe tubashyiraho nitwe dufise uru ruhushya rwo kubashyiraho je rero ibyo mbona ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu mbona igikenewe ni uko twogira ubumwe iki kintu cyo kubona ubuzi butangwa bahinda kubaza ngo uri mu muganga kanaka cyangwa ngo upfa mu ntara kanaka cyangwa ngo dupfane iki iki kintu gikwiye gufutwa mu mitima y'abarundi tugashyira imbere ubumwe tugaha akazi umuntu agashoboye atari kuraba ngo duhuriye mu muganga cyangwa ngo uri mwene wacu kuko tugumye nk'ibi bintu byo guha akazi umuntu turaze rekolasiyo dufitanye nawe tuzohava dusanga kumbura igihugu cyagiye inyuma gusumba uko tubibona.
Murakoze. Murakoze. Dufise ku telefone kandi Jure ariko dutera akama ku telefone. Jure, uratwumva?
Yego, ndarumva cyane, ndanabashimiye kuba mumpaye aka kanya.
Mushaka kuvuga irindi zina mukavuga naho muri?
Wanyita Jure nk'uko mwabivuze, Imana irankunda, ni igisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Murafise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, no gusima, no gusima, n'icyumviro nagomba kubaza umutumirana cyane cyane.
Mugishikirize mu majambo magufi?
Yego, nagomba kumushimira.
Alo?
Nagomba ndamushimire. Uko nanjye ndabizi asosiyasiyo ndimo yadufashije ibyumviro bikomakomeye arabifise, nkanamusaba rero icyo nagomba kumubona bikunda, sinzi ko Leta y'u Burundi yoza arayiba hafi agakorana n'ubushikiranganji bugeze ikigega cya Leta sana kadarabaha.
Umurongo wanyu wa telefone ntumeze neza. Jules nditwimufise ku murongo wa telefone. Nashaka ngaruke kuri iki kibazo turiko turavuga cyerekeye iterambere. Mwitegereje neza, twariko turavuga ibihugu byateye imbere ko byahinduye iyo ngendo, akaba ari naryo shyirahamwe mu ofise rya Parsem. Kuva mutangwa iryo shyirahamwe muvuga ko ari ikintu mumaze gufasha mu guhindura ibyiyumviro n'ingendo z'abanyagihugu?
Na cyane cyane ku byiyumviro n'ingendo, kuko byiyumviro dushikiriza turamaze kubona ko bikangura abantu. Dabo ishyirahamwe ry'iwacu rifatira ku bintu bibiri: reveil ya conscience na evolution de bizongo guhindura ingendo. Conscience rero turamaze kubona yuko aha na hariya baramaze gutangura kuba konsi. Uretse uko tubaraba iyo strategi y'ukuntu boza tukaza turafashanya ingene byoja mu ngiro, kuko uravye abatelefona hirya no hino wamye byumva abanyagihugu bumva ko ibyo byacu baramaze kuryumva, ibyumviro barabishima bagasaba ati mwuhanura Leta nabo muri Leta twahora bikagenda uko kakure, kandi byashyize kure byumvigwa. Icyo ni ikintu gihambaye rero turi muri ibintu byo gusaba ko abantu bahindura ingendo. Ubu rero hasigaye twa turavuga cyane cyane guhimiriza urwaruka, urwaruka turabona ko arirwo rurimenaza cyane. Uwo kuri izi miliyoni icumi z'Abarundi mu gihe 75% bari mu rwaruka, igihugu itariko kirisununura n'ingwane zigiye kuba. Amarura turabona yuko urwaruka usanga ariko urakoreshwa ibi na biriye ku nyungu z'abanyepolitike, bagumashaka kwabira ngo politike ngo mwankane n'aba. Ibyo bidakenewe. Burya Burundi tumaze gusizana amasezerano y'Arusha, twagira ibwirizwa shingiro twubakirako, tukiyemeza gusangira iby'igihugu, ibyo twarahejeje aho twasinze urugamba runini. Dufite ingorane y'ukwikunda aho rero nico gitwa tuvuga tuti niho tuguzogana gukorera cyane. Hari undi munyagihugu yashikirije ikibazo gikomeye yavuze ibintu bya unity cohesion
mu bice muri make. Turasigaranye umuntu umwe, hasigaye umwanya muto, turasigaranye umuntu umwe.
Cohesion iyo cohesion nayo muri vision.
Alo,
muri kohezo ya gatandatu.
Murakoze.
Kohezo na
turafise uwundi abadutega amatwi yadutega kamo. Alexandre uratwumva?
Ego, ndabumva.
Muri make dusiganye umwanya mutoyi, uwo tubwira aho uri n'irindi zina n'ikibazo cya intererano mu majambo make cyane.
Bo, jewe ndi Abidjan.
Munyarutse, nimba mufite ikibazo cya intererano?
Bo, ni intererano mu bisanzwe je ndiko ndaraba ikibazo cyo mu Burundi burya nakayobera abahinga. Uri kuragenda mu bindi bihugu usanga bitegetswe neza, ugasanga abanyagihugu babayeho neza, mugaje mbona izo n'ingaruka mbi zagiye zirakurikirana bitewe n'abaperezida bacu bagiye badutwara batagiye babona kure. Bose bagiye badutwara bagiye bikunda doke babaye basumirinda bibagira abanyagihugu, nta gihugu rero gishobora kugura gutera imbere mu gihe abategetsi badashobora kwikangura ngo bumve yuko batwarira bose, batwarira igihugu bose, kandi bumve yuko kwikunda atari byo, babanze bakunda igihugu bwa mbere na mbere, hama niho iterambere rizoshoboka. Naye hatari ahandi ho ntaho mbona turiko turajya mu Burundi, ntaho mbona turiko turajya.
Murakoze cyane. Mu majambo makeyi hasigaye munsi y'umunota, hari icyumviro cya nyuma mushikiriza Fosna?
Icyumviro cya nyuma dushikiriza ni uko mu Burundi icyo bita atu dufise nyinshi, kuko ku bijyanye na stabilite politike dufise amasezerano y'Arusha n'ibyizwa shingiro, nk'uko muri Zaire Maurice bumvikanye ingene ibyo barabanza barabiheza tufise ubutunzi kama bwinshi ariko Zaire Maurice ntazo bufise imigambi twoshobye kwitegura ko turafise inshabwenge mugabo tuyishira inyuma hanyuma tukarondera abahinga tukabaha ikibanza tukarondwa mingene turondera uburyo uko nabandi bararondera uburyo uburyo kwisibura hari nibindi bugu biraburondera tukagwanya iki giturire cyatwiziziye cyatwiziziye abarundi n'abategetsi cha kiri mu gwe bango gihenura igihugu kandi byo bidahagazeho Jesse Murani yo tuzoshika hanyuma tukaterwa akamugwaruka nigo rushobora guhindura ibintu nigo ruri concerne
murakoze cyane
nishi rufite ingufu ubwo bwenge bwabo
murandanye
buzimira
murakoze murakoze yari Force Stand Kumana yoboye ishira hamwe parseme ihamagarira abarundi guhindura ivyimvuro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rya matwa ariko tuvuga kuri raporo iherutse gusogwa n'ishami gishira hamwe ONUPNUD kuvyerekeye ubukene kaba ryaravuze kuvyerekeye Burundi n'ubukene buri mu gihugu twari twarondeye ku ruhande rwa leta Christian Kwizera umwunganizi w'umuvugizi w'ubushikanganje bujeje ikigega yamara yatangaje ko adashaka kugira icyo avuze kuri iyo